kino kugira nko kuba ivuze ati munama nibyo yabakuru bihugu ba karere byo muri Afrika y'ubuseruko aho twaje twufite kurutonde inama zibiri. Inama ya mbere ni umwiherero urimo abashikiranganji bajejwe ibikorwa bya leta, abashikiranganji bajejwe magara, abashikiranganji bajejwe amasoko ntanganguvu. Umwiherero rero uraje uraba n'ingene twoteza imbere ibikorwa bya leta muri aza mabarabara, ibibuga by'indege canke ibintu byo kubaka indarayi, hamwe no kuraba ingene amagara yifashe muri kano karere kacu. Muri ibyo rero bikorwa uno munsi byatanguye aho twatangiye twumva ingene ibyo bashitse ko abashikiranganji mbere n'abahinga bajejwe ibyo. Mu ncamake icyo twavuga kuri uwo mugambi ni uko Uburundi bufise imigambi ishika ine canke itanu, kandi iyo migambi ishika itanu yose ikaba yashizwe ku rutonde rw'imigambi 17 twafashe yuko izoranguka muri uyu mwaka. No kubwira nko kubaka ibarabara ry'indarayi riva Uvinza rija Musongati, icyo cyagiye mu byihuta bigiye gukogwa n'iryo shyirahamwe kuburyo barabara riraba Tanzania n'u Burundi. Hariho uwundi mugambi ujeje kubaka nyine naho nyine ibarabara ry'indarayi, iryo barabara mugabo rizopfa Isaka Mwanza, hanyuma hacyava n'indi Isaka rije Kigali, hanyuma mugabo ku ruhande rw'iwacu hazoba ariho ibarabara Keza Gitega Musongati, nabyo nyine bikurutonde ibyo kwiyo migambi 17 izo kwigwa. Ariko kandi twavuga yuko kubaka icyo bita santrale hidroelektrike, icyo bita itanga umuyagankuba yo ku Rusizi, ibyo biraba Burundi, u Rwanda na RDC. Hariho n'umugambi mbere urimo wo kubaka gusubiramo ibibuga by'indege n'u Burundi bwahavuye buronka akajyo kujamo. Mu nyuma rero hariho umugambi ujanywe no gutunganya icyo bita gutwara abantu n'ibintu biciye ku kiyaga Victoria n'ikiyaga Tanganyika.
Mu bindi bibazo mu gutegekanya kwiga muri iyo nama nkuru y'abategetsi batwara ibihugu, hariho ikibazo cy'ibiganiro by'abarundi murazi ko ibiganiro bya nyuma byaheruka mu kwezi kwa 12, bikaba bitegekanijwe rero ko umuhuza azoshikiriza icegeranyo ku byerekeye ibyo biganiro. Leta y'u Burundi yiteze iki kuri ico cegeranyo?
Bwa mbere nuko twabwiye yuko ibyo biganiro ku rutonde bizokwigwa nta kiriko, mugabo dusanzwe tuzi yuko kenshi na kenshi umufasha w'umuhuza w'abarundi araza agatanga raporo. Twebwe icyo twiteze ko nuko abarundi amahoro umutekano byagarutse mbere, tukabona yuko abarundi bitunganiza ibyabo mu mahoro umutekano. Tukaba tuzi amanama yagiriwe mu Burundi n'abanyamigambwe, tukaba tuzi ibikorwa bitandukanye byagiriwe mu Burundi. Tukaba twizeye yuko uyu muhuza azoshikiriza avuga yuko tuburaje ingene amahoro umutekano byashitse mu Burundi, dusabye abakuru b'ibihugu ko boherekeza uyu mugambi w'amahoro abarundi bari kubarangura atangorana. Urabye n'ingene abarundi barenga miliyoni 5 bamaze kwiyandikisha mu kuja gusidukana niyo kugira ngo bita amatora ibyiza shingiro, nibaza yuko ikintu nyamukuru nuko uyu muhuza Mukapa azoshikiriza, nuko uko ndabibona nuko azovuga yuko igikorwa cyo cyarangiye kuko mu Burundi hari amahoro.
Nkuko mubizi abatavuga rumwe na leta barimwo na senarede barabonanye n'umuhuza mu ndwi iheze, baraheza bamushikiriza ivyiyumviro vyabo. Abatavuga rumwe na leta muri rusangi basaba ko ivyo biganiro vyobandanya kandi bitobandaniza mu Burundi aho leta y'Uburundi mubivuga kwiye.
Twebwe nami ndababwiye kuva kera bavuga abasenarede canke abandi, twebwe uri n'umugwi washinzwe kugira ngo uze urabuza ingendo canke urabuza umuvuduko leta turiko urabitesha umwanya. Twebwe rero nta mwanya dufite uguta, twebwe tuzokubaka nitwuzuza tuzobaha indaro canke bazoza kwinjiramo. Mugabo tugasaba yuko abo bose barabona yuko amahoro umutekano bisasagaye mu Burundi, ushaka ashaka guhiganwa ushaka kuja mu matora naze, hanyuma tukore ibishoboka byose kugira dukingire agateka kiwe cane kugira ngo ashobore kwishira yizane atangorane. Mugabo ntihagire umuntu yumvira ngo ariko adusubiza inyuma n'imigambi bariko bategura ngo hazoshobora kuba ibi canke ibindi bafashijwe n'abazungu canke abandi. Twebwe aho tugeze nuko amahoro umutekano twabumbatiye kandi atakidusubiza inyuma kugira ngo tushike mu nzira irashe. Tugasaba yuko abo bose bifuza kuja amatora ko boza mu gihugu cacu. Murazi neza yuko ibiganiro tuzobandanya tuganira, twaraganiriye mu 2012 dushyiraho itegeko rigenga amatora, tushyiraho twiga ibyerekeye ibwiriza shingiro, twiga mbere n'ibindi bindi muri iyi minsi iheze, umwaka uheze twaraganiriye bari kumwe n'umuhuza w'Abarundi. Ibyo byose tugiye kubishyira mu ngiro kandi turashobora kubyikorera. Atangwa tugasaba rero nimba abakuru b'ibihugu b'aka karere bashobora kuduherekeza muri uwo mugambi w'ibiganiro cyangwa ibindi byose bikurikira tugiye gutegura mu Burundi ko twebwe amarembo yuguruye.
Mwavuze kandi Abarundi bashika miliyoni 5 biyandikishije mu matora yo guhakana cyangwa kwemeza ibwirizwa shingiro rishasha, ariko hari amakuru yatangajwe n'umunyamabanga mukuru ishyirahamwe mpuzamakungu avuga ko mu gihe leta y'u Burundi yobandanya ayo matora eka vyo hava bivamwo ingorane nyinshi cyane, kuko bavuga ko abatavuga rumwe na leta benshi hariho abari hanze igihugu, eka tukaba tuzi kandi n'abatavuga rumwe na leta nabo nyine ko bavuga ko batari bashyigikiye uyu mugambi leta y'u Burundi ibivuga kwiki.
Twamusaba nabo nyine kuyogirisha iyandikwa rishasha kugira ngo turabe abo Barundi batashoboye kwiyandikisha uko bangana, kuko uvuze Abarundi benshi tukabona abiyandikishije turabura abo benshi uko bangana aho bari. Iyo tubwira ati ni naka na naka batiyandikishije kandi twebwe nk'uko twabivuze dushora izikunze, kandi umugambi dufite no gukiza igihugu so gusubiza igihugu. Abamenyereye gusoroma ibyo batarimye twebwe nibagende, umunyamabanga mukuru azobahe ibyo yarimye mugabo ku gihugu cy'u Burundi. Twebwe abategetsi no munsi ingendo dufite nuko abo bose bifuza kuja amatora bazinami ndabyumva biyamamura cyabagirane. Twebwe imiliyoni 5 bavuga ngo bandikishwe ku ngubu canke iki ku ngubu canke atari ku ngubu, nuko Abarundi biyandikishana kuva u Burundi bwikukira n'ubwa mbere dushika ku rugero aho Abarundi biyandikisha ukungana gutya. Bizovamwo nabyo nzi mugabo nuko biyandikisha. Tugasaba nabo nyine ko batabishaka nibaze biyandikishe batore. Oya twebwe muri leta tuzoshiraho intahe ishize ikaba ibyo twigishije Abarundi batabyumvise tuzofata icyo Abarundi bazaba bashinze. Naho kuza kutugobeka ngo umunyamabanga mukuru yavuze ibi cyangwa yavuze ibi, nadusigurire wenyine abo Barundi benshi abari ko bangana, kuko twebwe twaramwerese Abarundi bemeye kujya mu matora uko bangana nabo nyine batwereke. Ibyo kuvuga yuko bavuga ngo hazoba ngo ingorane ngo hazoba inkurikizimbi turamaze kubimenyera, bavuze ko hazoba ihonyabwoko n'ugushwa uno munsi turacaririndiri aho rigeze, kandi abo baducira ibizi kuzimu nibo bifuza yuko iyo nzira mbi cyangwa ibyo bikorwa bibi bigayitse twobijyamo. Mugabo twomeremesha uwo munyamanga mukuru, tukaremesha n'Abarundi n'amakungu ko ata kintu na kimwe kizosubiza kudusubiza mu ihumbi turi ngaha ukutuye.
Mu gihe
cyoka cyose tuzagifatira umugambi hatuye.
Mu gihe abahuza bosaba ko ibiganiro bibandanya bikabandaniriza mu kindi gihugu leta y'u Burundi iyo byakira gute?
Uko no kudusamaza urona guhekera inyonzo guhekera ku nyonzo nuko bashaka kubivuga. Twebwe twararahiye yuko ibikorwa by'Abarundi bikosha Abarundi. Akarere karagejeje aho kagejeje, akarere gashoboye turakereka ibikorwa biri ko birakora. Amahoro n'umutekano abagezi n'amashinga amateka ya ELA ibikorwa bindi bihobera mu Burundi barabona ko amahoro n'umutekano ariho. Tukasaba rero abo bandi bari hanze baranyugwa batarabona ko amahoro n'umutekano yagaruje baze mbere basabe yuko abo bakuru b'ibihugu babahereza canke uyu munyamanga mukuru wabonye abaherekeza abashikane muhira tubafate neza hanyuma tubereke hama baje kwikorwa baje kudusubira kudusamaza. Twebwe ntizokomeye umuntu wundi asubira kudusamaza ngo tuje mu njyane kandi tubona yuko irashe twabanje kwifata. Karibu rero mu matora imbere n'umunyamabanga mukuru tukamutumira yuko yoza mu Burundi akavuga ibyo yabonye.
Gaston Sidibu, vice president wa mbere w'u Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.